Et mon visa n'ira à 18 d'Amérique. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mwiri bacuti mwese muduteza amatwi ifide niyo ngabo abaramutse abayikaze mu makuru y'akakanya. Leta y'u Burundi ibandanya gusaba abanyagihugu kwipimisha bacumva ibimenyetso by'umugera wa COVID-19.
Kubyita bo bwiza abazaba babikurikirana kugira abantu baronke umwanya ngene bahava kirikare kore kwa byinshi
ko abantu biboneka ko ari benshi cyane bakeneye kwipimisha bakongereza n'ibikoresho hamwe n'imiti nyene kuboba batowe umugera
abo ni bamwe mu Barundi baba mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi. Sentare nkuru ya Nyarugenge yasibije urubanza rw'umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana aregwa ibyaha byo guhakana genocide yakorewe Abatutsi no gutera amacakubiri mu Banyarwanda. Igitigiri cy'abapfuye mu bwato murantunga ikinini cyakozwe na sosiyete ikora imiti Pfizer kibaye umuti wa mbere wemejwe na Amerika uvura iza cha COVID-19. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye byagiraho muja mu kanya. Idoni do y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiro bishinzwe gucunga indwara muri Afrika CDC bifise impungenge ku bwoko bushasha bwa COVID-19 buherutse kwaduka bushobora kugira ingaruka mbi mu bihe by'iminsi mikuru. Ni inkuru dushikirizwa na mwenzi wacu Eugene Mukankusi.
Umuyobozi wa CDC John Kengasong yumvikanishije izo mpungenge z'ubwandu ku mugabane wa Afrika avuga ko barimo gushishikariza ibihugu byo muri Afrika kureba ukuntu byagira itegeko kwikingiza. Ubwandu bwa COVID-19 burimo kwiyongera muri Afrika. Uyu munsi kwa kane ikigo cy'Afrika gishinzwe gucunga no kurinda indwara CDC cyatangaje ko abantu 253,000 banduye virusi ya corona mu cyumweru gishize. Ni ukuvuga ko biyongereyeho 21% ugereranije no mu cyumweru cyabanje. Impfu nazo ziyongereye kuri 14%. Umuyobozi wa CDC John Kengasong yavuze ko bafite impungenge kubera umubare w'abarwara COVID-19 urimo zamuka. Kuva ubwo kubushya bwa virusi ya corona Omicron bubonetse muri Afrika y'Epfo mu kwezi gushize, ibihugu 22 byabibonye mu baturage babyo. Abanyafurika bararushaho kwikingiza. Abamaze gukingirwa bose hamwe ni 325,000. Cyakora umubare munini ntibarahabwa urukingo rwa mbere. Kengasong avuga ko buri gihugu gikwiye gushyira ingufu mu bikorwa by'ikingira. Mu bihugu bimwe nka Kenya ntawubona serivisi za guverinoma cyangwa ngo ajye ahantu hahurira abantu benshi atarakingiwe. Ni itegeko ryashyiriweho gutuma abantu benshi bafata urukingo.
Urakoze Jenny. Ikinini cyakozwe na sosiyete ikora imiti Pfizer kibaye umuti wa mbere wemejwe na Amerika uvura ikiza cya COVID-19. Frederic Nkurikije aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje ico kinini uyu munsi kuwa gatatu. Abanyamerika bazoshobora gufata ico kinini gituza ubukari bw'ikiza cya COVID-19 bari mu ngo zabo. Iyo ntambwe ikomeye mu gutuza ico kiza yari irindiriwe igihe kitari gito ishitswe ko mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitigiri by'abantu binjira mu bitaro kubera ico kiza hamwe n'abo gihitana biriko biriyongera. Ishitswe ko kandi mu gihe abategetsi bajejwe amagara y'abantu bariko baragabisha ko ubwoko bushasha bw'uyu mugera Omicron bwadutse bushobora gutuma ibitaro birengerwa n'abagwayi. Ico kinini cyitwa Paxlovid kiravura mu buryo bwihuta ikiza cya COVID-19 nyamara mu minsi ya mbere ibyo binini ntibizoboneka ari byinshi. Iyindi miti yose yari yemewe muri kahise yatangwa mu nshinge.
Muri Afrika y'Epfo rwego rushinzwe amategeko ajanye n'ivyamagara y'abantu rwemeje ko urucanco rwa COVID-19 Johnson & Johnson rukoreshwa inshuro zibiri mu buryo bwo kongereza inguvu urwa mbere. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Afrika y'Epfo yatangaje muri uku kwezi kwa 12 kurimo kwitegura guha rubanda urukingo rwo kongerera ingufu umubiri rwa Pfizer na Johnson & Johnson, ariko ntibavuze igihe urukingo Johnson & Johnson rwo gutanga bwa kabiri ruzabonekera. Ubuyobozi bushinzwe imiti muri Afrika y'Epfo, SAHPRA, bwavuze mu itangazo bwashyize ahagaragara uyu munsi kuwa kane ko bwemeje ko doze ya kabiri y'urukingo Johnson & Johnson ikoreshwa nyuma y'ukwezi byibura umuntu yaramaze guhabwa urukingo rwa mbere rwa Johnson & Johnson cyangwa urundi rukingo rwemewe rwa COVID-19. Urukingo rwa kabiri rwa Johnson & Johnson kugeza ubu ruboneka gusa ku bakozi bo mu buvuzi mu gihe inkingo za Pfizer biteganijwe ko mu kwezi kwa mbere zizagezwa ku bantu bazaba bamaze amezi atandatu kujyana hejuru bahawe doze ya kabiri. Afrika y'Epfo yifashishije ayo masosiyete uko ari abiri mu bijyanye n'inkingo muri gahunda yayo ikingira, aho mu ntangiriro z'uku kwezi yari yamaze guha 44% by'abantu bakuru byibura doze imwe y'urukingo rwa COVID-19. Uwo mubare uruta kure uw'ibindi bihugu byinshi bya Afurika, ariko ni na muto mu bijyanye n'intego y'umwaka guverinoma yihaye.
Dushimire bagenzi bacu Eugene Mukankusi na Frederic Mbundikije ku makuru yo hirya no hino bahejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo radio yacu voa.com. Umwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere tuyatangurira mu Rwanda. Kuri wa kane sentare nkuru ya Nyarugenge yasibije urubanza rw'umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana aregwa ibyaha byo guhakana genocide yakorewe Abatutsi no gutera amacakubiri mu Banyarwanda. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagire Ubusa i Kigali mu Rwanda.
Urubanza rwatangiye rukerereho amasaha agera muri atanu. Twasanze ku miryango y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge amatangazo yavugaga ko abacamanza bose b'urukiko bari babanje kujya gufata urukingo rwa COVID-19. Umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana yajuririye urukiko asaba gufungurwa by'agateganyo, yitabye akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype ari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umunyamategeko umwunganira Maître Jean-Félix Rudakemwa we yari mu cyumba cy'urukiko yabwiye umucamanza ko bifuje kuburana imbona nkubone aho gukoresha ikoranabuhanga. Yavuze ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi aribwo batanze icyifuzo cyabo kuri perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Bwana Dorufu Dahemuka, ariko ko nta gisubizo yabahaye. Yavuze ko bwaba n'ubwanditsi bw'urukiko ntacyo bwabamenyesheje. Yasobanuye ko aribyo Hakuzimana yifuje mu rwego rwo kubona ubutabera buboneye. Umucamanza yasobanuye ko abakuriye inkiko zisumbuye bose bari mu mahugurwa, bityo ko bagomba gutegereza ko Bwana Dorufu Dahemuka azarangiza akazabona gufata icyemezo ku busabe bwa Hakuzimana n'ubwunganizi mu mategeko. Hagati aho Hakuzimana yibukije urukiko yajuririye ko igihe cyagenwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyo kubafunzwe by'agateganyo mu minsi 30 cyarangiye. Arasaba gufungurwa by'agateganyo akaburana yidegembya kugira ngo hubahirizwe iby'amategeko ateganya. Ku munyapolitiki Hakuzimana kuguma kumufunga kandi ubushinjacyaha butarigeze busaba kongera igihe cy'ifungwa ry'agateganyo binyuranije n'amategeko. Urukiko rwamubajije niba yakwemera ko iyi ngingo impande zombi ziyijyaho impaka hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, ari kuregwa arabyanga. Byatumye ubushinjacyaha butagira icyo busobanura kuri iyi ngingo yo kuba Hakuzimana avuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko. Umucamanza nyuma yo kumva ubusabe bw'uregwa n'umwunganira yahise agena indi tariki y'iburanisha ritaha kuri 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha wa 2022. Ku itariki ya 22 z'ukwezi gushize kwa 11 nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yafashe icyemezo gifunga by'agateganyo Bwana Abdul Rashid Hakuzimana. Ni nyuma yo kwemeza ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zagezweho mu iperereza zituma ubushinjacyaha bumukekaho ibyaha bumurega. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha bitatu: icyaha cyo guhakana no gupfobya genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda, n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. N'ibyaha byose bikomoka mu biganiro Hakuzimana yagiye agaragaramo anumvikanamo ku miyoboro ya YouTube, ari kuregwa arahakana ibyaha byose. Muri iyo miyoboro hari n'uwe bwite yari yarashinze awita Rashid TV. Mu magambo ubushinjacyaha bumuregesha harimo aho Hakuzimana arondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntibabigereho bikarangira ubuzima bwabo bukomereje muri gereza ku mpamvu yiti za politiki. Muri abo avugamo umunyapolitiki Victoire Ingabire ukuriye ishyaka Darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, Maître Bernard Ntaganda perezida fondateri w'ishyaka PES imbera kuri ryacitsemo ibice, muganga Theoneste Niyitegeka, Bwana Deo Mushahidi wa PDP Imanzi n'abandi. Mumvugo za Hakuzimana yumvikana avuga ko umusanzwe mu biganiro wari ugamije gukora icyo yise kugangahura u Rwanda kuko yemeza ko kurutegeka ari umwaku. Ubushinjacyaha umuregesha amagambo yavuze asaba ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi byagombye kuvaho cyangwa bigakorwa mu bundi buryo, ubundi akanavuga ko atari Abatutsi bonyine barokotse Jenoside. Si ubwa mbere Bwana Hakuzimana Budur Rashid yambitswe impuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yigeze gufungwa indi imyaka 8 kuva mu mwaka w'2006 kugeza mu mwaka w'2014 aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Avuga ko yazize impamvu za politiki. Yakunze kumvikana avuga ko yazize ko yari afite umushinga wo gushaka kunga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi Bwana Pasteur Bizimungu. Ahabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Abategetsi bo mu ishyirahamwe rya Afrika mu buseruko EAC baraye bafashe ingingo yo kwemeza injizwa rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango. Iyo ngingo izotuma icyo gihugu cinjira icese muri uwo muryango. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Professor Tom Umulisa, mwigisha kuri kaminuza y'u Rwanda akora n'ubushakashatsi ku muryango EAC, atangura asigura iyo ngingo.
Umugabo n'igihugu gisabye kwinjira mu muryango hari ibisabwa kugira ngo kibyubahirize, kikabanza kikadepoza kabyubahiriza bakabona ko cyabyubahirije. None iyo nama yabaye ejo, aho abakuru b'ibihugu bagaragaje yuko bose ari byakoro bemeranye na Kongo, iriya niyo ntambwe ya mbere, ariko akaba ariyo ntambwe ikomeye kuruta izindi zose. Ni ukuvuga ngo iyo barangije kwemera yuko igihugu kiba mambure bose bakaba bari byakoro, nibyo bavuze yajya mu nyandiko hanyuma inama y'inzego bireba z'abaminisitiri barebwa n'ico n'izindi nzego bagashyira mu bikorwa icyo abayobozi b'ibihugu bavuze. Ni ukuvuga ngo nubwo leta iriya twayita etape ya mbere cyangwa intambwe ya mbere, iriya niyo ntambwe ikomeye muri zose. Iyo bivuzwe nka kuriya bijya mu nyandiko, hanyuma institusiyo cyangwa ibigo byashyizweho gushyira mu bikorwa bikabishyira mu bikorwa kugeza ibyanye n'izindi cyemezo. Ariko iyo ibihugu bigaragaza ubushake nka kuriya babivuze nka kuriya, ikiba gisigaye aba ari ugushyirwa mu nyandiko, izindi etape zigakurikizwa. Ariko uwashaka kuvuga yuko icyo gihugu kiba cyemerewe mu bigo byavuzwe bisa amagambo ntabwo yaba yiriwe.
Birashobora gushika ko ingingo yafashwe n'abashikiranganje isubizwa inyuma canke idashyirwa mu ngiro.
Iyo babivuze nka kuriya baba bagaragaza ubushake, iriya ni volonte politiki, ni ubushake. N'ibihugu rero bigaragaza ubushake tugomba gukurikizaho. Hari ibintu bareba, iyo ari byo by'uburenganzira bwa muntu n'ibindi byose, hari ibintu bareba bagasaba n'igihugu ko kibigaragaza. Gusa ikintu cy'ingenzi kiba cyavuye mu nama ziriya ni uko iyo abayobozi b'ibihugu byose bavuze bati ibintu turabona ari byo kandi ari byiza, ibikurikiraho ni porosedire. Hari impapuro, hari ugusinywa, hari inzego zigomba guteranya. Ariko iyo abakuru b'ibihugu bose nka kuriya bavuze bati turakora igihugu ari ngombwa ko kiba umuryango, ntekereza ko ririya jambo riba rikomeye. Nubwo rigomba kujya mu nyandiko, ariko riba rikomeye ku buryo hari ikintu kiba cyagaragaza yuko habaye ubushake bw'ibyo bihugu.
Hari abakurikirana politiki muri kariya karere bavuga ko kubona hinjiye mu kindi gihugu kivuga ururimi rw'Igifaransa bishobora kuba akarusho ku bihugu bisanzwe bivuga Igifaransa bitavuga ururimi rw'Icyongereza. Aho muhavuga ko
urakoze cyane. Ndatekereza ko integration ya East Africa cya kwishyiramo kwa East Africa abo bitandukanye cyane no kwishyiramo ku Burayi, kubera ko iyo usomye ku Burayi zatangiye ari ibihugu bike bishingiye ku bucuruzi. Kwishyira hamwe ku Burayi ntabwo ibihugu byose by'Uburayi nk'uko ubibona. Hari igihugu cy'Ubufaransa cyangwa Igifaransa, hari Ubudage, hari ibihugu wavuga ngo ni Anglo-Saxon, n'ibihugu byari umugabane Igifaransa. Ni ukuvuga ngo kuba igihugu cyinjiyemo, kwishyira hamwe kw'ibihugu bya East Africa birimo birakurikiza inzira zimwe kwishyira hamwe kwagiye kubaho kw'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ari ukwishyira hamwe kwa East Africa, ari ukwishyira hamwe k'utundi turere. Inzira zo kwishyira hamwe za integrasiyo n'amategeko n'amahame agenga kwishyira hamwe ntabwo akenshi bijyana n'ururimi, akenshi bijyana n'icyo ibihugu bituranye n'abaturage bapfana n'ibyo bakorana kuruta uko umuntu yareba ururimi.
Mu kanya gatoya cyane rwose, akarusho mubona ko kwinjizwa igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri muryango ni ntakahe, cyane cyane ku byerekeye ubutunzi?
akarusho cyane igihugu cya Congo cyari gisanzwe gihahirana n'ibihugu bituranye. Umuryango wa TPG warusanzweho, n'ubu ngubu umuryango wa TPG hari ibikorwa birimo bikorwa byo kuzamura umuryango wa TPG, kubera ko ntabwo bigeze bibaho burundu bisanzwe ihari. Imihahiranire igiye gutanga akamaro cyane ku bijyanye n'imihahiranire, kubera ko aho umuturage wavaga muri Congo ajya Burundi, umuturage wo muri Congo ajya mu Rwanda, nubwo mu Rwanda ajya muri Congo we naciriye kuri ibihugu, bigiye gufasha ikintu cy'ubucuruzi, net profit y'ubucuruzi yavaga muri kariya karere igomba kwiyongera byanze bikunze. Kubera iki? Kubera korohereza ingendo, urujya n'uruza, movement of person, urujya n'uruza nicyo kintu cy'ingenzi cyane kigiye kuba hagati y'ibihugu. Nuko ngo bigiye gufasha abantu imihahiranire cyane yo kwivuza, ndetse kuba wajya mu gihugu gufata serivisi bikakorohera nko kuri bibona shenge numva.
Professor Tom Umulisa, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Nkuko muvyumvise rero, yari mugenzi wacu Frederic Ngondikije yavuganye na Professor Tom Umulisa kwiyemezwa kwinjizwa rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango wa EAC.
Turabaramukije bakunzi, namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Mu Burundi, biharuro vy'abandura umugera wa COVID-19 bibandanya vyongerekana. Leta y'u Burundi bicishije kubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwongereje ibibanza vyo kwipimishirizamwo mu gisagara ca Bujumbura bwa bushikiranganje, bugasaba abanyagihugu kwipimisha bacumva ibimenyetso vy'uwo mugera. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi, turayishikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mumpera zindwi iheze, ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanyikiza sida bwaratangaje ko ibiharuro vy'abandura umugera wa COVID-19 vyiyongereye ku butaka bw'u Burundi, inyuma yo kugendera ibibanza bitatu biri mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bisanzwe vyakira bipimisha. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu akaba n'icegera c'urongoye umugwi ujejwe gukurikirana ivyo umugera, yashikirije mu kiganiro kwamenyesha makuru ko hagiye kugurugwa ibindi bibanza vyo kwipimishirizamwo. Muganga Sirvinza Imana n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya sida:
kubera twabonye yuko muri no minsi abaza kwipimisha ari benshi cyane, twabonye ko ari ngombwa bikenewe yuko hokongerezwa ibibanza byo gupimiramwo. Twabonye rero ko mu maguru masha hariho ibibanza batwongerereje cyane cyane ngaho mu gisagara cya Bujumbura, kuko ari naho twabonye yuko abantu banduye umugera ariho babiyongera. Muri ibyo bibanza ngira ngo nabivuga bigiye kwiyongera ko ku bibanza byari bihasanzwe byo gupimiramo, hariho nko ku ivuriro ryo mu Ngagara, ivuriro ryo ku Mutakura, ivuriro ryo mu Rubirizi, ivuriro ryo mu Kanyosha, ivuriro ryo ku Musaga, hamwe n'ikibanza cyo muri Rwakarede.
Bamwe mu baba mu gisagara cya Bujumbura bakira neza igwizwa ry'ibyo bibanza byo kwipimishirizamo umugera wa COVID-19. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ariko bakamenyesha ko bataronswa imiti bahejeje gutogwa uwo mugera kubera ubwinshi bwabo, bagasaba leta kongera imiti.
Kumbure ni ukugwiza imiti, hanyuma naho abantu bakarabira bakahagwiza, ko bagiye barabikwiragiza henshi batugiriye neza cyane nkuko turashimiye abavyumviriye barakotse turabashimiye
badukomeje urugendo ari hafi na hafi mu biroroshe kubera nko bubongereje mu ngara no kumutakura urumva biroroshe cyane aho umuntu yaragenda akamara umwanya atonze ku murongo urumva bizokora imirongo ikagabanu kuko byiza bagwiza abazaba babikurikirana kugira abantu baronke umwanya ngene bahava hakiri kare ko ari byinshi
ko abantu biboneka ko ari benshi cyane bakeneye kwipimisha bakongereza n'ibikoresho hamwe n'imiti nyene kuboba batowe umugera
umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu akaba n'icegera cy'urongo uyu mugwe igihugu ujejwe guhangana na COVID-19 atera kamo abanyabujumbura n'aba mu gihugu hagati akamo ko kubahiriza ingingo zose zo batuma birinda ico kiza muganga Sylvie Nzeyimana abahamagarira kwipimisha bacumva ibimenyetso by'uwo mugera
ikindi twabonye nuko bandanya duhimiriza abene gihugu kugira ngo babandanye bakurikiza impanuro zo kwikingira kugira ngo ntibagume bandura kandi twongeye guhamagarira abene gihugu babandanye bipimisha nkuko biriko biragenda ubu iyo umuntu abonye yuko bamaranye igihe yatowe mugera canke iyo yiyumvise ko ikimenyetso babandanye bipimisha
mu gihe makomine atatu ariyo ntahangwa mukazana muha yo mu gisagara cya Bujumbura haharugwa gusa ibibanza bitatu byo kwipimishirizamwo byarongerejwe kuva kuri uno wa mbere ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwafashe inkingo yo kugurura ibindi bibanza bitandatu kubera ko abipimisha bandanya bagwirirana umugera wa COVID-19 ubandanya kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hari n'abakira incanco zo kwikingira uwo mugera haraheze ikiringo cy'amezi atatu ubu mu Burundi haharugwa incanco zibiri Xinopharm gwavuye mu gihugu cy'u Bushinwa hamwe na Johnson and Johnson gwavuye mu gihugu cy'u Bwongereza gushika ubu ibiharuro bya nyuma biheruka gutangwa na leta y'u Burundi ibicishije mu kubushikiranganje bw'amagara y'abantu bivuga ko bamaze guhitanwa n'umugera wa COVID-19 bagera kuri 12 ku butaka bwose bw'u Burundi ni mu gihe ayandi makuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakura mu mihinga itandukanye avuga ko uwo mugera umaze guhitana abantu benshi cyane kuva mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'2020.
Urakoze Desire yatumye Imana kudusomera iyo nkuru.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-593-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu gihe himirije iminsi mikuru ya Noel n'ubunani, bamwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Mulongwe barajwe ishinga nuko batazoshobora kuronka ibifungurwa vy'iyo minsi mikuru, inyama bitewe nuko inka bahora batunze zibwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira.
Mu minsi mikuru isoza umwaka usanga mu nkambi z'impunzi z'abarundi za Rusenda na Murongwe impunzi zaguze inka nyinshi zo gufungura kuri Noheri no kuri Bonani, ariko kuri ubu siko bimeze kuko nta nka ziri muri izo nkambi. Zimwe zaragurishijwe, izindi zinyagwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Ntaho ndore Oscar numwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Murongwe.
Janye n'iminsi mikuru twimirije kweri turayiteguriye, ariko nta munezero dufite kuko nk'imyaka yari yahora irengana iheze. Twahadufungura akanyama tukajya inyama kabisa tukayumva mu ryinyo, ariko ubu nta nka zihari barazomoye ku mvo zivanye n'umutekano muke. Barazihize barazomora kubwa bene gihugu, abene gihugu b'igihugu cyacu tutuyemo cya Kongo. Barazomoye kabisa tutazi imvo. Nta mpamvu rimwe ituma twogeye umunezero ko dushobora kugira umunsi mukuru atanyama turiko turarya. Nta hano namwe hari inka.
Butoyi Janine noshimangira ko bitazaba byoroshe mu minsi mikuru bitewe n'uko bashobora kuzabura inyama zo gufungura
Misi mikuru ntabwo tuzoyihimbaza nkuko twahora tuyihimbaza kare hahora hagera tugabona inka nka 10 mirongo 2 zaje mu nkambi tuzobaga tukazibagira inyuma y'inkambi tugasangira n'ababanyi bacu nyene babakongomani ariko ubu numva ko tutazogira umunsi mukuru biryoshe n'ukuri umutekano ntawo turara tutaryamye turara n'ubwoba bwinshi kugira gato kaza wumva ngo dodododo zano twutunze twose bakajana.
Kwizera Jean Pierre n'umuyangayanga w'umunkambi ya Mulongwe avuga yuko impunzi zifite amatungo magufi yene n'inkoko zatangiye kuzamura ibiciro byazo tewe nuko ntanka ziri muri izi nkambi.
Nk'ihene yahorigura 50,000 yagiye ku 105,000. Inkoko yahorigura 350,000 yagiye ku 40,000. Mana yake ibyo se byatewe n'umutekano muke w'ibitungwa muri site ya Murongo. Twebwe tuko turabona kweri ko bizotugora kuronka kanyama muri iminsi mikuru. Oya ntizogenda neza na gato kubera ko ibitungwa byarahetse n'uwarafise agatima kugutunga ntakaba isubira kugira kuko ariho ubunyanyaso bwa cyane.
Simpunzi zo muri izi nkambi za Mulongwe na Rusenda zonyine zifite ikibazo cyo kuzabona inyama zizafungura mu minsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya, ahubwo n'abaturage b'abakongomani bazakiriye bari basanzwe bajya inka zivuye mu bibogobogo n'abaraka z'abanyamurenge nabo bafite icyo kibazo kuko nazo zanyazwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho b'amayimayi. Veda Singabu ku bwa Radio Ijwi rya Amerika buvira mutara kivuye epfo.
Radio Isi ya Amerika Washington DC nshuti muteze amatwa hani udusoreje makuru yacyo kuri isaha tabashimiye ko mwahisemwo gukurikira Radio Isi ya Amerika. Shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru bashize hamwe aya majwi ni Fasile Beyeho makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi naho kuri mikro ari kumwe nanje Fideni Yongabo yabafashije kuyakurikira. Ndabaseze ndabifuriza amahoro n'amahigwe ndabifuriza n'umunsi mukuru umunsi mukuru mwiza wa Noel kuri mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika.
Asiyama,